iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ndabasuhuje mwese, ndi Jeffrey Mutago mubahikaze mu biganiro tugiye kubagezaho muri aka kanya. Tugiye guhera ku makuru ya karere k'ibiyaga bigari, arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara, nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki ikaze mu makuru yacu muri iki gitondo. Amakuru yo mu biyaga bigari cyohere mu Burundi, aho umukuru w'ishyaka rya Uprona asaba urubyiruko rwo muri iryo shyaka gukorana umwete rukageza igihugu ku rugero rwo kwigenga mu by'ubukungu. Olivier Nkurunziza yabivuze ejo kuwa gatanu, igihe hibukwaga imyaka 62 ishize umuganwa Louis Rwagasore waharaniye ubwigenge bw'u Burundi yishwe, Eloge Willy Kaneza.
Uyu munsi Uprona yatsinze itsinda kuko mwabishatse, mbere igiye gushinga leta y'u Burundi. Ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa basangiye intara bakagira umwami umwe.
Ayo namwe mu majambo nkora mutima yashikirijwe n'umugano wa Louis Rwagasore igihe umugambwe wiwe watsinze amatora mu 1931 ukwezi kumwe imbere yuko yicwa. Ku ntatemwa yiwe iri ku musozi wavugizwa uhanamiye mu rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura uyu munsi yongeye gusamirana. Hari indongozi z'umugambwe Iprona abakunzi babo na bamwe mu bategetsi bari baroye gushyiraho ingori z'amashurwe. Hari n'abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura hamwe no mu gisagara cya Bujumbura. Imbere yaho mu nkuka ya misa vikeri mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura na tore rugera Inyange yibukije ko umugera w'amacakubiri Rwagasore yarwanya n'ubu kibonekeza mu Barundi araheza abasaba kuva abantura nayo.
Ko amacakubiri ntarahera aho iwacu mu Burundi harayamo n'ahagabanuka ntahera. Mu mugambwe uyu cankuriya abari muri ukumva aho kunywana barigabura canke umugambwe uyu nuri ugasanga barabana y'ingwe gihe badahiganye buhongo cakubiri y'intara ntabura.
Uramutse umugambwe wabadasigana Iprona muri kino gihe yahamagariye abarundi bose kugira rwabo iragiye incungu y'ukwikukira. Afatiye ku myaka 29 yishwe afise yasabye urwaruka kumwubahisha mu kurondera ukwikukira ku Burundi mu by'ubutunzi. Olivier Nkurunziza.
Ijambo ryo rero cyane cyane vera kuki nyuma yiwe abarundi twaragandaguranye igihe cya Rwagasore nta mpunzi zariho, ubu dufise impunzi abanyibiturire baracari umukuru w'igihugu yaba yabivuze ubutungane bugorama kimanza. Twohimiriza urwaruka bamenye yuko igihugu batorindira ko bazomara imyaka 100 bazomara imyaka 50 ko bategeza gutangura hakiri kare ko Rwagasore yaduhaye intaya yo kwikukira mu bya politike, ko dukeneye intaya yo kwikukira mu by'ubutunzi nayo, kuko biracaboneka ko hakiri ubukene, hakiri agashomeri, ubutigaba niyigaburire ategerezwa kwama buri munsi akora ibyo umuntu amutegetse.
Umukuru w'umugambwe Kodebu Kefa Nibizi yasiguriye ijwi rya Amerika ko Rwagasore yari icyitegererezo cy'ibihe byose cy'ubumwe, ugushyira imbere inyungu z'igihugu n'ubutwari.
Muri kino gihugu cacu cugarijwe cane n'ibibazo vy'ubukene, bigaragara yuko bisaba yuko umuntu wese yitanga bivuye mu guharanira uburongozi bwiza kuko ivyerekeye iterambere ry'igihugu. Kuko umugano wa Dovico Rwagasore yabivuze, umushinge wavyo n'ukuronka uburongozi bwiza kuva hasi gushika hejuru. Abarundi twoshishika tugira umutima ugutsinda ubwoba ukwitangira igihugu, naho twabona umengezo turiko turakora birashobora gutuma tugira ingaruka mbi. Twagira igioragi ryo kwama tugira umutima ukwitangira igihugu, ko muri no minsi turabona yuko umenga abarundi benshi basigaye bagendera mu bwoba.
Bamwe mu banyagihugu nk'uyu mugabo wo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura yabwiye ijwi rya Amerika ko kubona abarundi barya utwabo batakiboko c'umukoloni kibari ku mugongo ari intambwe ikomeye bakesha umuganwa Louis Rwagasore.
Kera basokuru baratunga inka ntibanwa amata, bagatunga inkoko ntibajya amagi, kama bakubitwa ibimoko, ariko twebwe ivyonyi ubunya kuri twebwe ntavyo tubona bituba ko yarabitukuye ko aradukura ko ababirigi babidushira ko twebwe twisunze ivyo yakoze. Natwe tukorera igihugu cyacu.
Uyu munsi ushyitse mu gihe habaye ukwiyunga hagati y'impande zibiri z'umugambwe Iprona inyuma y'imyaka 10. Olivier Nkurunziza burongoye avuga ko byose byumvikanywe ko kugira umugambwe usubirana iteka wamanye.
Twaremeranije neza yuko mu ndongozi z'umugambwe tugiye gukorana no gushigikirana. Bavuze bati ntituje gusenyura inzego z'ibihe, ntituje gukuraho uburongozi, ahubwo tuje kubushigikira.
Evariste Ngayimpenda, umukuru w'ishami rya Iprona ritari ryemewe n'amategeko yabwirijwe rya Amerika kuko kwiyunga kuje hageze, avuga yisunze amajwi y'uwo mugambwe wari usigaye uronka mu matora, avuga ko aragatera soni.
Buraje matora amajwi arose 2020 babona yuko ku matora gushigikira umugambi utagiye mu biro kandi ushigikizwe umugambi wabugenda akagirira
kumunsi nk'uyu mu gihugu cyose habikonje ariko nta jambo president ashikiriza abarundi nko ku yindi minsi mikuru y'igihugu umukuru w'igihugu yashimye guca ku rubuga rwe rwa X ruzwi nka Twitter mu kwifatanya n'abarundi kuri uno munsi twaramutse twibuka imyaka 62 irangiye incungu yo kwikukira ku Burundi igandaguwe tuzirikane kandi fame tugendera mu gushira mu ngiro bimwe mu byashikirije ati nitwemere ushaka kudutesha iteka nitekane mu guteza imbere igihugu na imihimbiri abasuma n'abambuzi bazohanwa bimwe bikomeye niko yanditse president Ndayishimiye yasozereye ubutumwa bwiwagira ati iriragi n'ukurigendera ntituzohemukira na rimwe uwiguza igihugu cacu umuganwa ruwi rwa gasore abanyonora ubutunzi bw'igihugu ntituzobihanganira ni haramba mahoro iteka nitekane ry'u Burundi eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tujye mu Rwanda urukiko rukuru rwo muri icyo gihugu hejo rwa katye ishimwe Jedene uzwi nka Prince Kid gufunga imyaka 5 no gutanga ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato Eric Bagirubusa yari mu rukiko
umucamanza mu rukiko rukuru byamufashe byibura igihe kigera mu isaha asoma imikirize y'urubanza bwana Dieudonné ishimwe bakunze kwita Prince Kid aregwamo n'ubushinjacyaha uregwa ntiyari mu cyumba cy'urukiko ndetse n'abamwunganira mu rwego rw'amategeko hagaragaye gusa uruhande rw'ubushinjacyaha ni mu rubanza rw'ubujurire nyuma yaho urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rumugize umwere mu guhanisha uregwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 2 umucamanza mu rukiko rukuru yavuze ko umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yabuze ugushishoza mu cyemezo yafashe cyo kugira umwere Prince Kid amaperereza yakozwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU yemeza ko ishimwe yasambanyaga bamwe mu bakobwa bitabiraga amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda ndetse na bamwe mu batwaye amakamba muri ayo marushanwa abakobwa bamushinja bavuga ko yabikoze yitwaza ubasha yari afite muri Rwanda Inspiration Backup yateguraga ayo marushanwa wahawe izina rya BMF ubushinjacyaha bwemeza ko uregwa yamukoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato nta bushake bwuzuye afite nyuma yo kumuha ibisindisha ku nyandiko bamwe muri abo bakobwa bakoreye imbere ya noteri bavuguruza ubuhamya batanze mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha urukiko rukuru rwaziteye utwatsi nicyo kimwe n'ubuhamya batangiye mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aho bakobwa bemeza ko Prince Kid atabahohoteye nyamara mu bugenzacyaha barabyemeye urukiko rukuru rwanzuye ko umutangabuhamya wivuguruje cyangwa wahinduye imvugo atari we wo guha agaciro ubuhamya bwe bigenwa n'urukiko rwavuze ko ibyo babajijweho mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha ari byo bifite agaciro BKF avuga ko ishimwe yamusambanyije mu bihe bidasanzwe byaguma mu rugo amuha amafaranga yo kumutunga na musaza we no kwishyura ishuri urukiko rukuru rukavuga ko urukiko rwabanje rutagaragaje niba uko kwemera gusambana n'uregwa kwari kuzuye umucamanza mu rukiko rukuru yavuze ko uwamubanjirije atashishoje bituma hagacira ibimenyetso by'uregwa kandi bishidikanywaho nyuma y'iryo sesengura umucamanza mu rukiko rukuru yatangaje ko uregwa hamwe n'ibyaha bibiri icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato n'icyaha cyo gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina umucamanza yamuhanaguyeho icyaha cyo guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina umucamanza yavuze ko ibyaha bihama Prince Kid bigize impurane mbonezamugambi yavuze ko yagombye kuba muhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 16 n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'amanyarwanda yamugabanyirije ibihano amukatira gufunga imyaka 5 no gutanga ihazabu ya miliyoni 2 yavuze ko hari kunshuro ya mbere uregwa hanwa n'inkiko umucamanza kandi yategetse ko ishimwe Dieudonné bakunze kwita Prince Kid agomba kwishyura amagarama y'urubanza ngana n'amafaranga 40,000 uko yagenda agasoma ingingo ku yindi yumvikanisha kuregwa ahamwe n'ibyaha ni nako abakunzi be bari baje kumva urubanza bagendaga bahaguru kumwe umwe bagataha imyoza ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona uruhande rwatsinzwe ngo rimenye uko rugiye kwitwara hari umunyamategeko watubwiye ko uru rwego Prince Kid yatsindiweho ari rwo rwa nyuma uwo munyamategeko yatubwiye ko igishoboka ku ruhande rwatsinzwe ari ukwandikira perezida w'urukiko rw'ubujurire rutakamba rumusaba gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane ibyo akabikora mu gihe kitarenze iminsi 30 yatubwiye ko kuba Prince Kid hari ku nshuro ya mbere atsinzwe muri uru rubanza ibyo bimuha amahirwe yo kuba igihe yakwandikira urukiko rw'ubujurire bamwumva vuba mu mwaka ushize w'2022 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwagize umwere ishimwe kuri ibi byaha byose rutegeka ko ahita asohoka muri gereza aregwa ibyaha byo kuva mu mwaka w'2019 kugeza mu 2022. Intandaro na makuru yagaragaye mu bitangazamakuru bitandukanye by'imbere mu gihugu avuga ko mu marushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda habamo ruswa ishingiye ku gitsina byateye urwego rw'ubugenzacyaha kubikoraho iperereza ruhereye ku itumanaho rya Ishimwe. Nibutse ko yahoza kuri ikigo Rwanda Inspiration Backup cyateguraga amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda kuva Prince Kid yafungwa ku rwego rwa mbere. Ayo marushanwa yakurikirwaga n'abatari bake hirya no hino ku isi mu rwego rw'imyidagaduro ubutegetsi bwabaye buyahagaritse mu buryo bw'isu bw'agateganyo. Abagirusajwe rya Amerika I Kigali.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abasirikare b'amahoro umunani ba ONU kuri wa kane bahagaritswe ku mirimo kandi batabwa muri yombi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko umutegetsi wa ONU yabivuze. Baravugwaho ihohotera rishingiye ku gitsina bitwaje umwanya barimo eje ni mukamunshi.
Ejo kwa gatatu umuryango w'abibumbye wavuze ko wafashe ingamba zikomeye ushingiye ku makuru avugwa ku myitwarire mibi y'izo ngabo zibungabunga umutekano. Abo basirikare bashinzwe kubungabunga amahoro ntibashobora gusohoka kuzageza habonetse amakuru arambuye hagakorwa n'iperereza ryuzuye. Umwe mu bayobozi bakuru umuryango w'abibumbye utarufite uruhushya rwo kugira byinshi avuga kuri iki kibazo yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika The Associated Press ko abo basirikare umunani baturuka muri Afurika y'Epfo bafungiye mu mujyi wa Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru nyuma yo gufatanwa indaya mu kabari batari bafite uruhushya rwo kujyamo nyuma y'amasaha y'umukwabo. Mu mwaka wa 2017 hatanzwe ibirego 2000 bijyanye n'ihohotera rishingiye ku gitsina n'irindi ritandukanye byarezwe intumwa za ONU mu mpande zose z'isi ku myaka 12 yarishize. Ibirenga 700 byabereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Urakoze Eugene Mukankunshi ku makuru avugwa ku Rwanda. Thomas Nahimana washinze ishyaka Ishema aravuga ko atakira umunyamuryango waryo kwa ahubwo ari muri leta ikorera mu buhungiro. Kuri wa kane abayobozi b'ishyaka Ishema batangaje ko atakiri mu barigize. Bimwe mu byo bamujijije nuko yatangaje ko aziyamamaza mu matora mukuru w'igihugu azaba mu Rwanda mu mwaka 2024. Naganiriye nawe ntangira mubaza iby'iyo gahunda yo kuyamamaza.
Ibyo hashize imyaka 7 mu rwego rw'ishyaka Ishema icyo gihe navuze ko nzajya mu matora tubyumvikana nabo twakoranaga ndahaguruka ndagenda. Twabashije kugera mu Rwanda kubera ko twageze i Nairobi ubutegetsi bw'u Rwanda bukabuza indege kututwara. Ku kibazo mbajije rero cyo kuvuga ngo ni iki cyahindutse, hahindutse byinshi cyane ari twebwe twagize experience. Hanyuma ukurikije ibibazo biri mu Rwanda n'ibiri mu karere wakwereka abana bari gupfira hariya muri Congo, ubutegetsi bw'u Rwanda bubohereza kurwana mu ntambara zidasobanutse, ubu twateye intambwe yo kuba twabasha no kuganira n'abategetsi bo muri karere. Mperutse kwakirwa na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turaganira tugana ku bibazo biriho hariya tumubwira na gahunda dufite yuko tukiri mu rugamba rwo gusaranira impinduka mu Rwanda. Nibyo rero twebwe dufite icyizere gikomeye cyane kandi si icyizere gusa, turi kubiharanira, tuzanabirwanirira, tuzajyayo kwiyamamaza.
Mbese nujya kwiyamamaza uziyamamazanya nande ko nigeze kukumva uvuga yuko Perezida Kagame atakiriho, uzahangana nande muri aya matora? Kowe yavuze ko azabahari.
Urakoze kumbaza icyo kibazo. Ntabwo ari njye ugena abakandida bo mu ishyaka FPR. Uwo rizatanga tuzahangana n'uwo. Ubu niba Perezida Kagame akiriho nyine ubwo tuzamubona. Ikibazo kiri hehe ko ntigeze mvuga ko namwishe. Nawe uwo FPR izashyira imbere tuzahangana mu matora abaturage badukiranure.
Mukanya uravuze ngo wahuye na Perezida Felix Tshisekedi, ni biki mwaganiriye bihangayikishije akarere k'ibiyaga bigari?
Twaganiriye neza cyane, nagira ngo mbanze rwose mushime niba ajya yumva Ikinyarwanda kumva nk'ibituganiriye. Nabonye ari umugabo usobanukiwe, ujijutse kandi ushakira amahoro akarere. Twaganiriye rwose ku bibazo bihangayikishije mbere na mbere u Rwanda na Kongo nka kira kiriya ntambara. Avuga ko abategetsi b'u Rwanda rwose bendereza Kongo bagateza intambara aho kugira ngo babane mu mahoro.
Mbese yakwakiriye nkandi, yakwakiriye nk'umuyobozi wa ya leta uvuga kuyobora ikorera mu buhungiro, yakwakiriye nka perezida w'Ishema, yakwakiriye nk'umunyarwanda, yakwakiriye nkandi?
Urabona ko nta unyerera ngo agwe kwa perezida wa Repubulika. Twakoze dosiye yo kumusaba umubonano nka perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro nuko yanyakiriye.
None abantu bo mu ishyaka Ishema Party bari bafashe icyemezo cyo kuvuga yuko baguhagaritse mu ishyaka, icyo cyemezo cyakiriye ute?
Ibyo ngivyo ntago nshaka kubitindaho kubera ko iryo shyaka ni nge warishinze. Aho biyobewe ndi kumwe n'abandi. Kuri twebwe hari igihe cyageze muri iyo nzira yose twakoze, tubona ko igihe cy'amashyaka cyo mu buhungiro kigoye cyanarangiye. Nibwo twahisemo gushinga guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, abariyo dukoreramo, abariyo duteza imbere, kuko twabonaga ariyo formule nshyashya abantu bafatanya ari benshi batibumbiye mu gashyaka kangana urwara, hakaza abaturutse hirya no hino, noneho tugafatanya. Iyo niyo nzira nagiyemo. Ibindi abo bavuga ngo basezerera abantu muzabibabaza ubwo bazabibasobanurira. Urakoze.
Ariko kuba ugiye kuba umukandida, uzaba umukandida ku giti cyawe, ntabwo uzaba uri umukandida w'Ishema?
Ndakubwira ko njyewe mfite gurupe irenze kuri ishyaka Ishema. Hari uwandusha kurimenya ko ari njyewe warishinze. Mfite gurupe, mfite ikipe, mfite organizasiyo irenze kure, ifite ubushobozi bukubye inshuro igihumbi iryo shyaka nari narashinze. Yitwa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Niyo yakoze gahunda, irabitekereza, dukora na strategi, irantoranya, irabitangaza. Nta nubwo ari njye wabitangaje, ni guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yabitangaje.
None ubushize ntiwashoboye kwinjira mu Rwanda, nuko wavugaga igihe cyo kwiyamamaza cyari kigeze, ubu nanone kiregereje. Nuramuka udashoboye kwemererwa kujya mu Rwanda, uziyamamariza he?
Kuvuga ibyo no gutekereza ibyo mu 2017, ntabwo warangije kumva ko twiyongereye ubushobozi mu Rwanda tuzajyaho, nta n'uzaduhagarika. Noneho baduhagaritse ngo nditwurire indege. Ubu ni iki cyemeza ko tutagenda mu ndege itari iyo y'abantu bose, tukaba twagenda no mu yacu? Ubushobozi bwariyongereye, tuzajya mu Rwanda, abanyarwanda batwitegure, ndabibasezeranije. Niba amatora azabaho, tuzaba tuyarimo, kandi nibareba nabi tuzayatsinda.
Niba uvuga yuko nibanakubuza kwinjira uzinjira ku ngufu, none se no kwiyamamaza uziyamamaza ku ngufu?
Erega ubu twavuze ko dutanze kandidatire kandi ko tuzajyayo. Mwizera akazi kari hano hagati kashobora kubyara ibyo mu Gifaransa bita rapport de force, izatuma bikingura urubuga rufunze, tugakuramo ibihato byose byari birimo ku buryo tubasha kwinjira tukajya mu matora uko bikwiye. Ako kazi mukadutegereze ko niko ka politiki tugiye gukora muri iki gihe.
Thomas Nahimana uvuga ko waziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2024. Ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyu haye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umuryango mpuzamahanga ONU wongereye igihe cy'umwaka umwe intumwa yawo mu byerekeye uburenganzira bwa muntu mu Burundi. ONU isanga hari ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu rigomba gukurikiranirwa hafi. Pierre Claver hano iyo nkuru.
Uwari mu matora y'inama nkuru ijoro gateka kazi na muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU i Geneve yabwiye Ijwi ry'Amerika ko igikorwa cyo kongereza ikiringo cy'intumwa ya ONU mu Burundi ritateye impari nyinshi. Icyo kiringo cya Fortune Gaeta Zongo w'umujya Burkina Faso cyongerejwe umwaka umwe. Mu bihugu 47 byagize uruhara muri ayo matora inyuma y'umutaga wo kuri uyu wa kane, ibihugu 20 byashigikiye ko icyo kiringo cyongerezwa. 10 muri ibyo biraciyamiriza, nayo 17 ntaco byashimye kubivuga ko. Igisata kijejwe agateka kazina muntu cha ONU kibona ko iyo ntumwa igifise akazi kenshi ko guherekeza Burundi gushika kuyubahirizwa nyazina ry'agateka kazina muntu. Iyi ngingo yafashwe yari imaze iminsi yifuzwa cyane n'amashyirahamwe atandukanye akorera mu Burundi, harimwo na mpuzamakungu nka Human Rights Watch y'Abanyamerika n'ayandi. Armel Niyongere atwara akati Burundi rimwe muri ayo, asigura ko ari insinzi y'urugamba bari bamazemwo igihe. Kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika, Niyongere yashikirije ko iyo icyo kirengo kitongerezwa iho nyangwa rikabije ry'agateka kazina muntu yobandanirije mu kanywa wababo atawusemerera.
Kugira ubwo bwicanyi buri ko buraba, kugira aya mabi ariko aribonekeza mu Burundi, ntagumanyegejwe amakungu amenye ivyerekeye agateka kazina muntu uko vyifashe mu Burundi. Habandanye hibonekeza ihungabanya agateka kazina muntu, ukudahana aho abo bantu bose bakora ibyaha by'ubwicanyi, ibyaha byo kunyuruza abantu, ibyaha byo gufata abigeme n'abakenyezi ku nguvu bagoma badakokogwa ko. Ikindi usaba ni uko bakamuha uburenganzira bwo kugendera Burundi.
Ariko ku rundi ruhande ni umubabaro mwinshi ku mashami arenga 40 akorera ku butaka bw'u Burundi. Aya yaheruka kwandikira ONU yijyamiriza iyo ntumwa. Gerard Hakizimana twara Falcon F ku izina ry'abagenzi we yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iyo ntumwa ataco imariye u Burundi kiretse gucafuza icyo gihugu.
Kuko ataco yigeze akora kandi ataraporo nyakuri yigeze asohora, kiretse ko yahaye amatwi bansumire ndatifuza ko agataya kazi na muntu gatsimbatara mu gihugu.
Turemeza ko agataya kazi na muntu kifashe neza, kiretse ko ari muri politiki yo guhiga akazi no kwerekana ko ibintu bitagenda. Hari amaze gukurwa mu buzi, mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare. Ibyo byose byerekana ko ibikorwa byo gutsimbata agataya kazi na muntu biguma bikorwa kandi bikomeye.
Iyo ngingo yishamwe mpuzamakungu ONU ije inyuma y'aho Burundi butorewe mu bihugu bigize inama nkuru y'agateka kazi na muntu. Yamari iyo ngingo yafashwe icyo gihugu kitaratangura kuja mu matora. Fortune Gaeta Zongo yiyemeje kubandanya kurikirana gufi bibera mu Burundi. Yongeye gusaba ko icyo gihugu cyo mu burenganzira bwo kwishikira ku rubuga ni mu gihe kuva agenwa mu mwaka w'2021 atarafaho nyojejo ikirenge. Nubu amahigwe yo kwemererwa kujayo si menshi kuko u Burundi bwamye bwiyamiriza iyo ntumwa ya ONU cyo kimwe no mugwi w'amatohoza yasubiriye. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu ambasaderi Robert Nshingiro ntiyashimye ko twitaba, ariko yabwiye abagenzi bacu bakorera i Bujumbura ko iyo ngingo ari iya politike kandi ko ataburemere ifise kuko abayitoye ari bo bake ugereranije n'abayihakanye. Kongera ko abataco bayivuze ko. Shingiro yongeye ati inama ijeje umutekano ya ONU irasubiye kwerekana ko itigeze isohoka mu mutamana w'itembagazwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'2015 aho Burundi bwaburizamwo umugambi mubi w'abashigikirana n'iyo nama ya ONU muri izo ngingo. Kubuserukira u Burundi Geneve mu Busuwise ambasaderi Elisa Nkirabirori iyo ntumwa ikorana n'abansi b'igihugu aserukira. U Burundi buratekanye n'amahoro, turi ku kivi cy'iterambere cyo kurwanya ubukene. Ni bande bamuja mu matwi ko womenga ashaka ko umugambwe CNDD-FDD uva ku butegetsi ashaka kuhashira ndi raba namwe asigaye avugira umugambwe umwe utavuga rumwe na leta SNL mu gihe hari imigambwe irenga 40 mu Burundi. Intumwa idasanzwe ya ONU mu byerekeye agateka kazi na muntu ifise inshingano zo kuba ijisho rya ONU mu Burundi muri icyo gisata, gufasha inzego za leta kubagiza agateka kazi na muntu, kwakira ibirego n'inkuru zerekeye icyo gisata nk'abahohotewe n'ababorejwe igufa, guhanura leta gushyira umukono no kubahiriza amasezerano mpuzamakungu akingira agateka kazi na muntu, no guhanura abigenga bo mu mashirahamwe yigenga no mu gihugu kugira ngo banoganze iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. ONU yemeye kandi kongera uburyo bukoreshwa n'iyo ntumwa kugira ngo arangure neza akazi kiwe. Pierre Clavier Niyonkuru ku bwijwi ry'Amerika.
Amazi meza ni soko y'ubuzima. Abatuye muri site Sobel muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura baravuga ko batakivoma amazi y'ikiziba yo muri Uzimpanda. Kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cumi bahawe amazi meza. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye.
Tuzakira neza gose kuko turoroherwa kubana magara yacu guteka kwari hajya hori hajya sinumuze indugumba gusa ninjamuze nkatori bumba nkambura impuzu nkagenda nkavoma hazankoga.
Abo ni bamwe mu banyagihugu abakunzi b'inshu rya Amerika basenze bariko baravoma amazi meza muri site Sobel iri muri zone Marambya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Bavuga ko bashimishijwe no kubona kuri ubu bariko baravoma amazi meza.
Kuko ubu turashima kuko baduhoreye ibijoro ubona bajya ba UNICEF bakutubaza cy'amazi no kuri n'imitende no kuri cyane ko kunywa amazi ngo kubera rada.
Turashima amazi ariho turayaro. Ni umva neza kubera ko twaje dukenya amazi yo
koga no guteka ariko turonka amazi yo kwibumura
vuga kandi ko bahora bafata urugendo runini baje kurondera amazi bakoresha mu miryango yabo
kararegeje cyaronka tukaenda kuza kuyakoreye kure tuze twikoreye ibido urumba ntubasubira kugira ngo uzane yindi bido byaturuhisha mugabo baradukoreye amajorojiki
giye abure mgamazi twakuriye nya muri iyo kuri kenze nikuye ko twashaka nk'imbere y'utaya amafanga igihumbi cyakinarenga kutabifize
abandi nabo bavuga ko bahora bikora ku mazi yose babonye naho yoba mabi na cane cane ayo mu ruzi impanda kandi rusa nabi cane
abaye nabonye tukagiye mu mpanda ingaruka bendere yari irimwe uko age twashira nko kuyabuma ndugasanganwa n'umucafu umwanda uri mu nyine mu mabido abantu bacaze baramesa n'ibyahi batanye niko byo yuko badutera ingwara amazi misi mbere bagwara bema no kwa mwanga baragiye
abo banyagihugu banavuga ku isuku kuri ubu gifashe neza haba ku mubiri naho baba kuko mbere ngo bogaga ke gashoboka kubera kubura amazi
kwigata amazi yarahari n'ukundi twatunyari urumva kugira ukuri ibido hari umwe kandi ukoresha ibintu by'isuku urumva cyari kibazo ariko ubu n'uko ubu turashima kuburyo amazi ahari dukoresha isuku nubwo umuntu aba yumva inzara aratora ibido y'amazi umuntu akoga agaca yirirwa kugira ngo aho ari gupfura umunsi ukazopfeje
ubeshe ni kubitaye ko twayikoraga kuko ni uko woga kabiri mu minsi itanu uko yari ihari aho ari hajya kunyuze indugumba gusa ninjya mu nzu nkatora ibumba nkambura impuzu nkagenda nkavoma nkaza nkoga
abajeje isuku muri ako gace nabo babwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko ubu bafise amabomba ane ya rusengo amabomba atatu ava mu kuzimu hamwe n'ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge ribazanira buri munsi kugira ngo abo baba muri iyo site baronke amazi meza yo kunywa no gukoresha dusabe Samimu icegera c'uburongoye igisata c'isuku ngaho muri site Sober na washima ko igisata rongoye mu byerekeye isuku byifashe neza
ukuri mu minsi iheze ibintu bijyanye n'isuku n'ukuri amazi twe twayabuze cyane mugabo hadutereye akamo baragerageje nk'ukuri twaragerageje amazi ubu turayasesa n'ukuri ego turafite ibijoro bitatu turafite n'amazi azanwa n'imodokari ya UNICEF ifatikanije na Croix Rouge turafite ndetse n'amazi y'ibombo ya Regideso baduhaye naho hari ayandi ava ku mwega wo kwibarabara ku kaburimbo bataraheza kwadushikane mugabo amazi ubu turafite ikintu k'isuku ubu turiko turagerageza ubu ni sawa no kwiturashije
Samim dusabe amenyesha ko ikibazo c'ibikoresho bifasha mu masuku ari byo bikiri ikibazo gusa akavuga ko yabimenyesheje abo biraba
ibikoresho vraiment nk'ibijyanye nk'indobo amabido ndetse n'uburodi pe kuko tutashira kuri ayo matwarete nk'abantu baba barutse mu matwarete usanga baraza katwubakira gusa ntibaduhe ibikoresho
Jeremy Butoyi nawe arongoye iyo site Sober amenyesha ko iyo site igiye kongererwa n'ayandi mazi ngo gukoresha imiringoti minini kugira ngo ntibazosubire guhura n'ikibazo cyo kuyabura Cherive ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali.
Ahantu dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kwa mwaduteza amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi nta muremure usumba inkono. Umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi mukanya n'ikiganiro cy'umuziki hano ku Ijwi ry'Amerika. Nge Jeffrey Mutagoma mwari kumwe kuri mikro mbasezeyeho mbifuriza weekend nziza.
Children of the Rastaman.
how good.